Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Mwiriweho nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mbasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu. Ubwoko bushya bwa COVID-19 buzwi nka Delta variant bwageze mu Rwanda.
Tukaba tugeze hejuru y'ijana 50 banduye kuba 100 muniyavuga basuzumwe mu gihe cy'ibyumweru 4 gusa. Byerekana ko ubwandu bwariyongereye cyane mu gihe gito.
Uyu ni muganga Daniel Ngamije, Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda. Igisasu cyatezwe n'umwiyahuzi mu modoka cyahitanye abantu hafi 10 barimo abasivili, abandi barakomereka hafi y'ibitaro i Mogadishu, umurwa mukuru wa Somalia. Mu makuru y'imikino, mu mpera z'iki cyumweru nibwo hakinwa imikino ya nyuma mu marushanwa y'umupira w'amaguru ku migabane ya Amerika y'Epfo no mu Burayi. Ayo makuru n'ayandi ni mukanya, ntimujye kure. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Igisasu cyatezwe n'umwiyahuzi mu modoka cyahitanye abantu hafi 10 barimo abasivili, abandi barakomereka hafi y'ibitaro i Mogadishu, umurwa mukuru wa Somalia. Hussein Jimale wabyiboneye yabwiye itangazamakuru ko yumvise urusaku rw'igisasu nyuma za kubona imirambo hafi 8 y'abahitanywe nacyo kuri uyu wa gatandatu. Inzego z'umutekano zavuze ko intego y'uwo mwiyahuzi yari imodoka yari itwaye umuyobozi wa polisi muri Mogadishu, Colonel Farhan Muhammad Olale, wasimbutse icyo gitero nk'uko byemezwa n'umuvugizi wa polisi Major Sadiq Aden Aldudish. Abakora mu nzego z'ubuzima bavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuze ko umubare w'abazize icyo gitero ushobora kwiyongera. Iki kibaye igitero cya kabiri gikozwe n'umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabab mu mujyi wa Mogadishu muri uku kwezi. Igiheruka cyahitanye abantu 10. Uyu mutwe kugeza ubu ntabwo urigamba igitero cya none. Abantu bitwaje intwaro bishe abaturage 35 mu biturage bitanu byo muri leta ya Zamfara iri mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Nigeria nk'uko byemezwa na polisi muri ako gace. Amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP avuga ko nubwo abaturage bo bemeza ko abishwe ari 43, umuvugizi wa polisi muri iyo leta Mohamed Shehwe ahamya ko abapfuye ari 35. Biravugwa ko abo bicanyi bateye imidugudu ya Gidan, Adam, Tsauni, Gidan, Baushi, Gidan, Maidawa na Wari iri mu karere ka Maradun bari kuri za moto bagenda barasa abantu ari nako batwika amazu yabo. Sheikh yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ko abo bicanyi bahunze mbere y'uko inzego z'umutekano zihagera. Inzira karengane zaguye muri ibyo bitero zahise zishingurwa kuri wa gatanu. Abakomeretse bajya kuvurirwa mu bitaro. Uduce two mu majyaruguru no hagati ya Nigeria tumaze igihe twibasirwa n'ibikorwa by'ubwicanyi, kwiba amatungo no gushimuta abantu. Kuri wa gatatu abantu bitwaje intwaro nanone bishe abantu 18 muri leta ya Katsina. Ku wa mbere abanyeshuri barenga 100 baburiwe irengero nyuma y'uko abagabo bitwaje intwaro bagabye igitero ku ishuri ryo muri leta ya Kaduna. Perezida Muhammad Buhari yahise ategeka inzego z'umutekano gukura uko zishoboye zikagarura abo banyeshuri. Ibitero by'ingabo z'igihugu kuri iyi mitwe ndetse n'imbabazi kubifuza kubihagarika nta muti byigeze bitanga. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora no gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vowa.com. Mukanya turanyarukira mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda leta iratangaza ko virusi ya corona yihinduranyije yitwa Delta yageze mu gihugu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kabonyi.
Mu kiganiro Minisitiri w'Ubuzima yahaye Radio Ijwi rya Amerika kuri uyu wa gatanu, Minisitiri Ngamije yasobanuye ko mu bipimo bafashe byagaragaje ubundi bwoko bwa COVID-19 bwageze mu gihugu.
N'ubusanzwe dukora ubushakashatsi mu gukurikirana ngo tumenye ubwoko bwa virusi ya COVID-19 buhari mu gihugu, twafashe ibipimo biza kutugaragarira ko ubwoko bwa COVID 19 Delta variant cyangwa se ubwoko bwiyuruye bwa COVID 19 kitwa Delta twabonye mu bipimo twasuzumye ku bipimo 36 twasuzumye 67 bari bafite uriya bwoko bwiyuruye bwa Delta abandi 10% bari bafite South Africa variant abandi 10 bafite California variant bakeno barafite ubwoko busanzwe.
Minisitiri w'ubuzima Dr. Ngamije yasobanuye ko iyi ndwara ifite ibimenyetso nk'ibya virusi yabanje, gusa yumvikanisha ko bamwe baza bavuga ko bafite umutwe ukabije bakakubwira ukuntu babananiwe cyane inkorora ikabije, ariko igikomeye kurushaho nuko abenshi bahura n'ikibazo cyo guhumeka bigoranye. Kugeza ubu Minisiteri y'ubuzima isobanura ko mu mibare y'abantu barwaye COVID-19 bagera ku 15, abarenga 14 barwariye mu ngo zabo. Minisitiri Ngamije agasobanura ko aba bagiye gushyirirwaho umwihariko kugira ngo badakomeza gukwirakwiza ubwandu mu baturanyi babo.
Ko biragoye kugira ngo umuntu abari mu rugo, umugabo n'umugore n'abana, umwe yandure usanga abandi ari bazima, akenshi usanga harabanduye. Ubwo rero icyo tugiye kongeramo ingufu ni ugusuzumira abantu hafi y'aho batuye, ubushobozi bukagezwa ku kagari, noneho nimusanga muri bazima mu muryango mwese mukomeza akazi kanyu. Niba muri mwe hari abarwayi, ubwo birumvikana yuko abarwayi bagomba kuhabwa bagomba kwiheza bagahezwa mu muryango kugira ngo batanduze abandi, kuko indwara irakaze. Ushobora kuba ufite umuntu umurwaye w'umwana se n'urugero, ariko ufite ababyeyi bakuze bafite na zira ndwara dukunda kuvuga zituma umuntu aremba akaba yanapfa, igikombo gukorwa n'iki? Kuvuga ngo uwo mwana niba arwaye ababyeyi bagomba kureba ukuntu atabanduza.
Ubu bwoko bushya bwa COVID-19 bwateye abatari bake ubwoba, cyane cyane abatuye mu mujyi wa Kigali ariho wasigaye hagaragara imibare iri hejuru cyane y'abagenda bandura umunsi ku munsi.
Ubwoba ubu ni bwinshi cyane kubera ko iyi COVID irikwandura mu mwuka, nta wapfa kumenya ati yarayirwaye, none no kwirinda birakomeye. Udupfukamunwa umva ni intera, ariko ni ukwirinda bikomeye cyane. Ya birakomeye cyane kuko uri kumva umuntu wabonaga bigenda mugenda ukajya kubona ukumva ngo arapfuye yishwe na COVID, niwamenya ukuntu iri gufata abantu. Birakabije cyane, dufite ubwoba bukomeye pe.
Minisitiri Ngamije asobanura ko bitewe n'uko Abanyarwanda bamwe batuye hari aho bizaba ngombwa ko urugo rwose rwashyirwa muri guma mu rugo, bitewe n'uko hari umuntu umwe cyangwa babiri basanze muri urwo rugo yaranduye COVID-19.
Hari abantu badafite amazu yisanzuye ku buryo wavuga uti hari urw'inyagamburiro uwanduye ashobora bakaba bamuheza neza, hari aho usanga bizaba ngombwa ko urugo rwose ruba ruguma mu rugo abarugize, ndetse n'igipangu cyose, kuko hari igisanga abantu batuye mu gipangu ariko basangira ibintu byinshi, basangira ivomero ry'amazi, toilette n'ibindi. Ugasanga niba muri icyo gipangu hari uwanduye babiri batatu n'abandi nitubasuzuma uzasanga, cyangwa nabo nibwo bafata iya mbere bakaza kwisuzumisha, ugasanga muri bo hari abafite ubwandu. Igisubizo rero kikaba kuvuga ngo bose bagume mu rugo, ariko leta ibafashe ku byibanze. Wasanga ari ibipango byinshi mu gace kanaka, mu mudugudu uyu n'uyu, cyangwa mu kagara kanaka, nako kagari kose bibaye ngombwa tukaba twagafunga. Niho tugana, niho nibwo buryo buri kunozwa kugira ngo iki cyorezo turebe uko twagihagarika bitabaye ngombwa kudufunga umujyi wose.
Mu bipimo yarashyize hanze kuri wa kane, Minisiteri y'ubuzima ivuga ko abantu 45,950 ari bamaze gusuzumwamo COVID-19 kuva yagera mu gihugu, harimo 30,191 bamaze gukira, abakirwaye baragera ku 15,238, abamaze guhitanwa n'iyi ndwara bo baragera kuri 521, barimo abagera kuri 80 bapfuye mu minsi 8 y'uko kwezi kwa 7 gusa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi, umuyobozi w'inama nshingamateka ariyama abacamanza badindiza bakanatinza imanza, yabivugiye mu rugendo yakoreye mu ntara ya Makamba. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika, Eloge Wirikaneza.
Umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi yemeza ko imanza zigorekwa cyane cyane mu gihe zimaze kugera ku nzego z'intara n'uturere muri za sentare zisubiramo. Daniel Gerard Ndabiraba asigura ko mu makomine n'intahe zo kumugina imanza bagerageza kuzica uko bibereye mugabo zagera hejuru hakaba amanyanga menshi. Ndabiraba arongoye inama nshingamateka yivugiye mu ntara ya Makamba kuri uyu wa kane mu gihe amaze iminsi yayigendera muri kuno kwezi kwa karuhuko ku bashingamateka. Umukuru w'inama nshingamateka anagabisha ko abacamanza bakomeje kwigenza nabi bashobora kuzosubirizwa n'abashingantahe b'intahe yo kumugina bacimanza mu mitumba n'uducimbiri.
Hari abantu bakize n'amashure menshi ariko bazi gucimanza, nayo mu Rwanda abagiye zijya manza ku manuze ku mitumba bari barize ibintu by'ubutungane. Mubandanya mukwega ku mugozi umaze gukwevuka kuko bandanya ukwega uracika kandi yucitse nta umenya ubwo akarabiwe ariko ntimwikubita agashi. Ibyo mukora byose turabibona, n'ukuri turabibona. Mwibaza ko muri bihangange, muri bihangange. Yemwe yemwe yemwe.
Ariko rero naho twari inama nshingamateka yagiriza abacamanza kwikorera ibyo bishakiye no guca imanza zitabereye, hamwe mu mashyirahamwe yigenga mpuzamakungu akorera amatohoza ku Burundi nka IDHB nyabu nayo yagiriza bamwe mu bategetsi kwivanga mu itunganywa ry'ubutungane. Karinate Sakian, umushakashatsi mukuru muri iryo shyirahamwe, yabwije Ijwi ry'Amerika mu mpera z'ukwezi gushize mu gihe hariko hibukwa umwaka uheze Perezida Ndayishimiye ari ku ntebe y'umukuru w'igihugu.
L'un des secteurs les plus préoccupants
giteye ubwoba igisata cy'ubutungane ntikigira ubwigenge na gato, kandi hari ukwivanga kw'amaho kw'abategetsi mu bya politiki n'abakozi bigendereza.
Mu gihe abacamanza n'amashyirahamwe yo mu gisata cy'ubutungane yagaragaje kuva mu 2013 ko yifuza ko urwego rukuru rw'ubucamanza rworongorwa n'uwo bitoreye aho kuramutswa umukuru w'igihugu. Ndabira basanga bikiri kure nk'ukwezi.
Jewe nkora nibaza ibintu twumva bivugwa mu butungane tworamuka tubaretse ngo bitoremo umuntu arabi iby'ubutungane, ni ukuvuga ko n'umukuru w'igihugu atacyo bamubwira. Noneho bucara b'abakuru b'igihugu babiri yari mwumva ubwo butegetsi bweza bukagenda gute?
Ariko akomere niyongerera twashyirahamwe akate yamye ari mu basaba kuri urwo rwego rwotwarwa n'umucamanza, yemeza ko atamwidegembya ushoboka ku bacamanza ibintu bikimeze uko. Uko niko abidusigurira.
Mu gihugu kirimo demokarasi hategerezwa kuba inzego zitatu zitandukanye nk'uko byanditswe mu bwizwa shingiro ry'u Burundi, yuko hari urwego rw'abashinga amateka, urwego rwa leta n'urwego rw'ubutungane. Nta kuntu rero umuntu n'urwego rwa leta yoza mu rwego rw'ubutungane Yehova atanga amateka canke akabuza yuko bakora bigenga. Icyo gituma dusaba yuko umukuru w'igihugu ari umuntu atware igihugu, atware inzego zose, mugato tegerezwa kuza kwicarayo muri zo nzego kuko yo hava atuma badakora mu idegembe.
Mu Burundi amatohoza akorwa n'ibisata bijejwe kuraba ivyerekeye intwari bereye n'isesa ku rwanya amatungo ya leta yerekana ku gisata c'ubutungane hamwe n'igipolisi biri mu vyizizwe n'igiturire kurusha ibindi kandi bigakora bigura intege. Eroje uri kaneza, Ijwi rya Amerika.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu makuru y'imikino mu mpera z'iki cyumweru nibwo hakinwa imikino ya nyuma marushanwa y'umupira w'amaguru ku migabane ya Amerika y'Epfo rizwi nka Copa America na Euro 2020 yo mu Burayi. Umukino wa nyuma mu irushanwa rya Copa America uraba kuri uyu wa gatandatu ku masaha ya hano i Washington, ukaza guhuza Brazil na Argentine. Naho kuri iki cyumweru nibwo haza kumenyekana ikipe y'igihugu izegukana igikombe ku mugabane w'Uburayi. Umukino wa nyuma uzahuza Ubwongereza n'Ubutaliyano. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Kennedy Munyankindi, umukunzi w'imikino mu gihugu cya Suwede, amubaza uko abona iyo mikino. Arahera ku mukino wa nyuma wa Copa America.
Kuzerekeye Copa America General za kota gitangaje cyane kubera uyu mugwa wa Brazil ugwa wa Argentina muri kija gice cha America yo hepfo niyo migwi iba yitezwe gusumba iyindi ni nayo migwi iba yifashe neza cyane kurusha iyindi uraje umukurikirane rwa FIFA uko baba bameze uraje n'abakinnyi baba bafite kuri jewe rero nta gitangaje cyane kubona Brazil na Argentina bishika kuri urwo rukino rwa nyuma hanyuma kubyerekeye ero ligana ryo muri ero bizoba ku Imana nayo umugwi wa Angleterre uzohura na Itali naho iyi migwi bari bayiteze cyane mugabo ari imigwi yari yiteze gusumba nk'umugwi w'Ubufaransa abantu bari biteze cyane utashoboye gushika no mu gice cya kabiri cy'iryo riganwa mugabo ndaje kuri rusange umugwi wa Angleterre umugwi ukunda gushika ku mikino ya nyuma mugabo n'umugwi ukomeye abantu baba baringiriye rwose hanyuma umugwi wa Itali nabo baratangaje cyane kubera n'umugwi ubu wifashe neza cyane bakina n'umupira umeze neza sinzi ingirano kubera umumenyereza mushasha baronse yitwa Mancini amaze hafi inkino 32 adatsinze urukino na rumwe kandi rero uru rukino ruzoba ruryoshe kandi uru ruzoba ruri spesiyali kubera umumenyereza Mancini mbere yuko afata umugwi userukira gihugu yari yavuye mu Bwongereza aho yari amaze imyaka indwi yose amenyereza ni ukuvuga yuko arazi cyane umupira wo mu Bwongereza urukino ruragoye no kuvuga ati ninda zotsinda mugano ruzoba rukino ruryoshe cyane
kuba Ubwongereza buzoba bushitse mu gice cya nyuma cy'ihiganwa rya Euro ribaye irya mbere mu kiringo kirekire nibaza ko ari irya mbere mu mateka mu mateka kuko ahantu honyene batsinze ihiganwa mpuzamakungu hari mu gikombe cy'isi yose cyo mu mwaka wa 1966 kuva ico gihe ntari ndi ihiganwa byabe cyo kwego rw'Uburaya canke mu gikombe cy'isi yose barasubira gutsinda ni ibintu bitangaje kubona bashitse mu gice cya nyuma kuba bakinira iwabo mu kibuga cyo mu kwira maguru kinini cya Wembley kandi abarorereza ububarare kuri we ni kintu kiciza inyuma yuko ingingo zo kugwanyikiza cha COVID-19 zoroherejwe mu karere k'Uburaya kuba bakinira muhira abongereza kandi bafise nabo bafana bazo ari benshi muri ico kibuga mwibaza ko bizobaha akarusho
ego cyane je nibaza ko bizobaha akarusho urabona yuko ibihugu byagiye birugara cyane naho bari kuri abarorezi mugabe ibihugu byinshi byagiye birugara yuko abarorezi binjira mu bihugu byabo nko mu Butaliyano igihe abongereza bajya gukinira hariya sinibuka umugwi bakinye mugabo barekinira Roma bari babujije abarorezi b'Abongereza yuko binjira mu Butaliyano n'Abongereza barabasubije mu ndubane rero kandi bazobigira no mu mukino wa nyuma ni ukuvuga yuko batazorekura abarorerezi bo hanze bava mu bindi bihugu baza kushyigikira Itali mugabo Abataliyano basanzwe baba bagakorera mu Bwongereza barafise kujayo rero Ubwongereza buzoba bufise abarorerezi benshi cyane muri iyo stade kandi izo birafasha rwose cyane turaje na machi yabo bakinye n'umugwi wa Denmark mu gice cya kabiri gihezi cya nyuma warabonye yuko abo barorezi barateye intege cyane umupira nibaza yuko bizogira icyo bifashije umugwi w'Ubwongereza rwose
mu kurangiza tugaruke ku gikombe cya Copa America ibihugu by'ibihangange muri Amerika yepfo Argentine na Brazil zohura harabatangwe kubibona urugamba hagati y'abakinnyi babiri bakomeye cyane Neymar na Messi abo bakinnyi barakinanye muri Barcelona barazinanye ugo rukino mwiteze gute niki mwiteze muri ugo rukino ni urukino rukomeye cyane rwose
ugo rukino rukomeye rwose cyane ariyo abakinnyi nka Neymar na Messi bari mu mpande zose zibi mugabo je uwe mfashe uko nabibonye mu rukino mu nkino uko zagiye ziragenda uyu mwaka Argentina yatangaje cyane rwose ko bakina umupira mwiza kandi urabona yuko badajaste kuri Messi rwose bararose n'umunyezamu bari babuze imyaka myinshi cyane akomeye ubu bararose umunyezamu witwa Martinez akina mu mugwi wa Aston Villa yari akina muri Arsenal kera uyo munyezamu rero yarafashije cyane uyu mugwi wa Argentina mugabo jewe ngo ndomwengo urukino ruragoye kuvuga ninde azotsinda no kurindira ifirimbi ya nyuma ikino uvuga ni azotsinda naka mugabo ruzoba rufino ruryoshe rwose
turagushimiye urakoze
murakoze cyane bwana Fidel
tuvuge imigwi ijwi ry'Amerika
banywanyi b'ijwi ry'Amerika
bakunzi b'ijwi ry'Amerika
kuitariki ya chumi na gatanda tuwe kukwezi kuindigui radio anyu ijuu ya Amerika
izuzu zinyaka makumya wili nitanu ya wajia zaibi gani romu chirundi romu kinyarwanda
mama kuru yezewe ye mama agasani mitima ijuu ya Amerika
ni sabu kurutu kufuza kwa mngese mutkumva imisi yose mugira mgo uruhara ruboneka
haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka 25 izakurikiraho iyi sabukuru nimwe tuyikesha turayisangiye
dusangira ijambo dushaka gasaro kaburaga muri sanga kwijwe rya Amerika
tubasabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu mwabyohereza kuri adresi yacu ya email radioyacu@gmail.com
cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio Yacu murakarama
ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere kwijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku murimo ryemera ko abakozi bafite uburenganzira bwo kwishyira hamwe mu masendika kudakumira abakozi ku kazi kutabakoresha ku ngufu kudakoresha abana no kuringaniza imishahara ku bakozi bakora imirimo imwe uretse ayo mategeko mpuzamahanga arengera abakozi ibihugu bitandukanye byo ku isi ku giti cyabyo nabyo bifite amategeko abarengera no mu Burundi ayo mategeko arahari ese ashirwa mu bikorwa ese abakozi agenga bo barayazi ibi nibindi mugenzi wacu Fide Niyongabo yabiganiriyeho na David Dusabe umuhanga mu by'amategeko agenga abakozi na muganga Emmanuel Kamo ukurikiranira ingorane abakozi bahura nazo mu kazi umva icyo muganga Kamo avuga
muganga w'akazi ni specialité kujya kwa chirurgie kwa medicine interne kwa pediatrie Nunganga umuntu agira ahejeje medicine générale nunganga uraba ingorane abakozi bagira ku kazi ngana nunganga nyabaki nunganga bujejwe cyane cyane kubuza yuko abakozi bagwara kubera akazi bakora hanyuma no kubuza yuko abakozi bashobora kugira impanuka ku kazi mugabo oye nayivuze nunganga bagira ahejeje medicine générale kuvuga yuko umuganga w'akazi atari gukinga gusa gukinga impanuka zitewe n'akazi cyo bita accident travail cyangwa indwara zitewe n'akazi ibyo bita ma maladie professionnelle mugabo ntajejwe gusa gukinga nyine nayivuze ko yaragize ubuganga mu gihe yabaye ingorane ariko arakorera nk'umuntu akorose cyangwa ari umuntu agwaye cyane aratabara by'indembe ateza kumushyiraho abamufasha bita abasekurisi kugira muhamagare ashobora kuza gutanga gufasha kugira umuntu ntamegwe nabi mu bita le premier geste wumva sugukinga gusa si prevention arafite n'uruhara rwo gufasha mu gihe umuntu arembye mu shyirahamwe hanyuma uruhara si uko gusa afite urundi ruhara nuko mu gihe umukozi mushasha aje aramusuzuma akaraba yuko amagara yiwe ameze neza ashobora gukora aho hantu bamuhaye akazi hanyuma ikindi nuko umukozi yamaze gutangura akazi ataza kumukurikirana akaraba yuko haheze mu mwaka umwe cyangwa imyaka ibiri yuko umuntu agikomeye hanyuma ikindi umuganga w'akazi akora nicyo gusuzuma aho abakozi bakorera abakore kwa kure ahantu heza yuko ahantu bari kurakorera atabintu byo tera ingorane ku magara y'abakozi bakagira nk'ibyo gupima karaba umara buriya ahantu umuntu akorera ari imikungugu ari induru nyinshi ari umuyaga kawuri umeze neza cyane n'ibindi by'amatoxic chimique urumva uruhara rwe n'uruhara rukomeye ateza guhanura abakozi agahanura abakoresha kubijyanye cyane cyane n'ibyo by'ama accident du travail cyangwa ibyo by'ama maladie professionnelle no kuraba yuko abakozi bakurikiza impanuro kuko hariho ibyo mukoresha ategereza kugira cyane cyane mukoresha ategereza gushyiraho akazi kameze neza akazi kadatera ingorane magara y'abantu umukozi
mukoresha ateza guhaye ibintu byose bikwiye kugira umukozi akore ameze neza kugira umukozi namerewe nabi umukozi yisanzure afite umuti muri mu nda hanyuma umukozi nawe arafite ibyo bamusaba nawe nyine
turabigaruka ko
okay.
Nashaka mutubwire murako muravuga ibyo by'impanuka n'ingwara zishobora gushika ku kazi kenshi na kenshi ni zihe impanuka ni zihe ngwara zikunda kwiyadukiza ku bakozi ku kazi
yego urakoze cyane impanuka zikunda gushika zishika cyane cyane nkareho abantu bashobora gukoroka bari kwakorera hejuru ari impanuka zishobora gushika yuko bakoresha ama produits bakaspira ibintu byatera ingorane mu mahanga cyangwa bizatera ingwara haheze igihe kirekire hanyuma akabaho n'izindi ngorane zijejwe guterura ibiro byinshi cyane nanyine byatera ingwara hanyuma impanuka zindi n'imiduga ibiri mu rupangu ushobora guhongera abantu hanyuma hari abashobora gukoroka nayo ivuze bapfuye hejuru hariho imashini zishobora gukata amaboko abantu hariho impanuka nyinshi cyane biva aho umuntu akorera n'ubumara buba buriyo hanyuma ikindi kiriyo ni uko hariho indwara ziterwa naho umuntu akorera izo ndwara nazo ni zigira ubwoko bwinshi zipfa naho nyine kuyikoresha umuntu ariko arakoresha mbwa ahanini icyo navuga ni uko ibonekeza amakanseri menshi nuko atamayitiza araba ubwira turabe ko atava ku byo abantu bari kurakura mugabo si ibyo gusa hariho no kutumva kubitewe n'induru nyinshi umuntu akoreramwo hariho ibya asima hariho abagira ingorane zo guhema hariho abagira ingorane ku rukoba indwara ni nyinshi cyane
murakoze reka tuze kuri Maître David Dusabe ku vyerekeye amategeko agenga abakozi ku kazi ku bijanye n'umutekano n'amagara yabo nike mwo tubwira ku bijanye n'amategeko ingene abakingira
cyo aho nozanana amategeko y'akazi samategeko abarayigihugu cisangije ahubwo abari amategeko ava muri yashyirahamwe mpuzamakungu ijeje gukingira abakozi n'akazi oyite iyo naryo ku bijanye n'ibi byo gukinga impanuka n'amagara meza isuku ku kazi ryarashyizeho ibyo bita amakonvansiyo arenga 40 rekomandasiyo zirenga 40 hamwe n'ibyo bita amahoteli do direktive puratike cyane cyane bivuga sipesifikema kuri ibi bintu byo gukinga impanuka umutekano hamwe n'amagara meza ku kazi rero ibihugu byose biba byaremeye izi konvansiyo bifata ayo mategeko bikayashyira mu mategeko yabo y'igihugu nicyo gituma mu Burundi bwiza shingiro ku article ya 19 iravuga yuko ingingo ya 19 iravuga yuko amasezerano yose u Burundi bwateyeko igikumu ari mu ibwiriza shingiro ry'u Burundi nacyo gituma rero tuje rero ku itegeko rigenga abakozi n'akazi ryo mu Burundi rishasha banagomba ryo mu 2020 were ku ngingo y'16 ukagenda mwanagomba ifite ingingo nyinshi zigera ku 370 kurenga numva ko ari ingingo zitaringe were ku 316 kuduga izo ngingo zose zivuga ku bijanye n'umutekano ku kazi isuku hamwe no gukinga izo mpanuka ku kazi bisigura yuko rero ni itegeko yuko umukozi akingwa ku kazi sinovuga ngo ni ukugomba kumukoresha cyangwa ubugwaneza bwiwe ingene asanzwe umuntu mwita senga ahubwo ni itegeko yuko umukoresha ategereza gukingira umukozi iyo ari ku kazi kugira ngo akinge izo mpanuka zose muganga amaze kuvuga zishobora kuva ku kazi abakora iminsi yose rero kuva ku ngingo y'16 kubandanya izo ngingo zose zivuga ku bijanye no gukingira umukozi ku kazi
hanyuma witegereje mbona amategeko arashigwa mu ngiro mwavuze ko iryo tegeko rishyashya rigenga akazi ryahinyanywe mu mwaka w'2020 nikiye kiyongeye ko mu bijanye no gufasha neza abakozi n'abakoresha kugira ngo impanuka nk'izo ntizibe ku kazi uravye n'itegeko cyangwa amategeko ari imbere yaho agenga akazi
jewe icyo navuga kuri itegeko rishasha nuko ingingo nyinshi bagiye barazagura ugasanga baratanga umuco ukwiye nk'ibi byo gukingira abakozi mwumvise izi ngingo bagize ni nyinshi cyane aho bavuga akantu kamwe kanonosora neza bitandukanye n'itegeko ryahahora aho asanga bivuga gusa ku bijanye n'isuku ku kazi ko hataza kuja komite ijejwe ibyo byo gukurikirana ingene isuku no gukingwa ku kazi umutekano ku kazi ingene bimeze babica hejuru ariko iri tegeko rishasha rirerekana akantu kamwe kamwe kwako ingene ibikoresho ingene bitaza gukingirwa ingene butangira raporo mu bugenduzi bukuru bwa kazi yuko ibikoresho vya kazi ubikurikirana neza bakerekana ingene abagenduzi bo mu kazi bakazi bajya bibita inspecteur di travail basahugira amavisite cyangwa amadesante mu masosiyete bakarako cyukuri izi nkingo zero zirakurikizwa
shuti mu duteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika shimira nabagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Fatuma Alimasi Kalala naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza weekend nziza.